iyi mwumva ni radio ijwi ry'Amerika ikavuga i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose no kuri FM 104.3 y'ijwi ry'Amerika mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu ntara ya Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88.9 ya radio ijwi ry'Iyobora. Naho ku rubuga rwa internet turi kuri www.radio.vewa.com. Turi no kuri Facebook na YouTube Vewa Radio yacu. Ndabaramukije mwese nshuti banywanyi ba Radio ijwi ry'Amerika aho muri hose. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukampusi, ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu Burundi ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda SIDA bwemeza ko icyo kiza cyabaye ndanse mu gisagara cya Bujumbura.
Ugiye kurabira mu bamwe biyayura mutwe 20% baragwa imugera wa SIDA. Ugiye kuraba les travailleurs de sexe pour la vie de gatine. Hajya nyene niho dusha dukorera ko niho dusanga abantu benshi bagenda umugera wa SIDA. Mugabo twasanze abo bake twapimye benshi bagwa imugera wa SIDA.
Uwo ni muganga Teofile Akindavyi utwara intara y'ubuvuzi ya Bujumbura. Umurambo wahoze ari umukuru w'igihugu cya Tanzania John Pombe Magufuli washyinguwe uyu munsi kwa gatanu iwabo ku ivuko ahitwa Chato mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu. Ethiopia yatangaje ko Eritrea yemeye kukura ingabo zayo mu ntara ya Tigray. Gari ya moshi ebyiri zagonganye mu gihugu cya Misiri, abantu 33 bahasiga ubuzima igihe abandi batari bake bakomeretse. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Mujye kure ya radio yanyu. Amakuru yacu turahera kwavugwa hirya no hino ku isi. Ethiopia yatangaje ko Eritrea yemeye gukura ingabo zayo mu ntara ya Tigray. Minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed yabitangaje uyu munsi kwa gatanu, bibaye nyuma y'uko ashyigikiwe bikomeye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi kugira ngo abonere igisubizo imirwano n'ubwicanyi birangwa mu ntara ya Tigray. Fidel Niyongabo nibyo atubwira.
Inyuma y'urugendo rwiwe muri Eritrea, Abiy Ahmed yatangaje ko inteko za Leta zizosubirira iza Eritrea mu gikorwa cyo gukingira ibice biri ku rubibe n'icyo gihugu, kandi ibyo bizoja mu ngiro buno nyene. Abiy Ahmed yemeye ubwa mbere mu ndwiheze ko inteko za Eritrea ziri ku butaka bw'igihugu ciwe. Amaritangazo rishasha ry'ibiro vyiwe rimenyesha igitigiri cy'izo nteko naho ibyabona byemeza ko ziharugwa mu bihumbi n'ibihumbi. Leta ya Eritrea ntaco yavuze buno nyene ku byatangajwe n'iya Ethiopia. Ababyiboneye bavuga ko inteko za Eritrea zagize uruhara kuva ingwana itanguye mu ntara ya Tigray. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye ko inteko za Eritrea ziva mu ntara ya Tigray bidatevye haraheze indwi zitari nke. Leta ya Perezida Joe Biden yarungitse Senator Chris Coons muri Ethiopia haraheze indwi mu biganiro n'umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed. Umuvugizi w'ibiro by'umushikiranganji wa mbere ntiyishuye buno nyene ku bibazo byerekeye itangazo ryashikirije uno munsi kuwa gatanu. Nta kintu kandi yavuze ku catumye inteko za Eritrea zitavuye muri Ethiopia inyuma y'uko bisabwe imbere yaho.
Muri Myanmar, abarwanya kudeta ya gisirikari bahamagariye rubanda kwizihiza umunsi w'ingabo z'igihugu cyabo ku munsi w'ejo kwa gatandatu bakora inyigaragambyo ya rukokoma. Thomas Kamirindi afite iyi nkuru.
Ishyirahamwe ryo gufasha imfungwa za politiki ryo muri Myanmar, Association d'Assistance aux Prisonniers Politiques cyangwa AAPP mu magambo magufi, rivuga ko abasirikare bishe abantu 9 mu myigaragambyo y'ejo kuwa kane, bityo abantu bose hamwe bamaze kwicwa kuva ku munsi wa mbere wa kudeta bararenga 320, ariko igisirikare cyo kivuga ko ari 164. Uko bimeze kose, AAPP yemeza ko byibura 25% muri bo bazize amasasu yo mu mutwe, bivuze ko bishwe ku buryo bwagenderewe, barasiwe hafi cyane. Kwicwa ntibiciye intege abaturage. Uyu munsi nanone bazindukiye mu myigaragambyo ari ibihumbi n'ibihumbi muri karitsiye yitwa Sule ya Yangon, umujyi wa mbere munini muri Myanmar. Abantu bagera ku 100 bigaragambije bavuza ingoma icyarimwe mbere y'uko abasirikari babatatanya. Naho mu ijoro ryose ryakeye none abaturage baraye bakoze imyigaragambyo yo gucana buji mu gihugu cyose. Abayobora imyigaragambyo basabye rubanda kuzakora imyigaragambyo y'akataraboneka kugeza ubu ejo kuwa gatandatu. Uzaba ari umunsi w'ingabo z'igihugu ukomoka ku nsinzi yo mu 1945 yo kwigobotora Ubuyapani bwari bwarigaruriye Myanmar, icyo gihe yitwaga Birmania. Bahamagariye rubanda kongera kwandika amateka yo ku itariki ya 27 y'ukwa gatatu. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Farhan Haq, umuvugizi w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye, asaba igisirikare cya Myanmar kwirinda gukoresha ingufu ejo kuwa gatandatu. Avuga kandi ko abakora ubwicanyi bose bagomba kubiryozwa.
Gari ya moshi ebyiri zagonganye mu gihugu cya Misiri, abantu 33 bahasiga ubuzima, abandi batari bake barakomereka. Fidel Niyongabo arakomeza inkuru.
Ubushikiranganji bujeje rw'amagara y'abantu bwamenyesheje ko abantu 32 n'ibiburiburi bapfuye, mu gihe abandi 66 bakomeretse igihe amaterena 2 yasekana mu gice kiri hagati mu gihugu uno munsi kuwa gatanu. Amasanamu ku mateleviziyo yo mu gihugu yerekanye ibice by'ayo matereni byataye inzira byinshi muri ibyo byononekaye bikomeye. Icyatumye impanuka iba hafi y'igisagara cya Tata ku nkengera y'uruzi Nili, hafi y'ibirometero 365 mu bumanuko bw'umwa mukuru Kairo, gicyamenyekanye buno nyene. Ibiro by'umushikiriza manza mukuru w'igihugu byategetse ababijejwe gutohoza iryo sanganya. Ayo matereni asekanye atari kagenda n'umuvuduko munini cyane, yamara ibice bibiri byayo byasambutse mu gihe igice kigira gatatu cubamye. Abakomeretse bajanywe mu bitaro. Rusesa baniha 36 zarungitswe habereye iyo mpanuka y'uno munsi kuwa gatanu. Misiri ivisamwe mu mayira ya gari ya moshi ashaje cyane mu karere, impanuka ziha inkumbi zikaba ziba kenshi.
Barakoze bagenzi bacu Thomas Kamilindi na Fidel Niyongabo kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro byacu bikomeje mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Umurambo wahoze ari umukuru w'igihugu cya Tanzania John Pombe Magufuli washyinguwe uyu munsi kuwa gatanu iwabo ku ivuko ahitwa Chato mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Tanzania. Kumusezeraho byatangiriye mu murwa mukuru Dodoma wa mbere, bikomereza mu gihugu hose. Umuhango wo kumuherekeza wayobowe na perezida mushya wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Tanzania James Jovin yakurikiranye uwo muhango.
Uwo muhango witabiriwe n'umushikiranganji wa mbere mu gihugu cya Tanzania Kassim Majaliwa, perezida w'ibirwa bya Zanzibar Hussein Ali Mwinyi n'abavisi perezida biwe babiri, perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, abahoze ari abaperezida ba Tanzania Ali Hassan Mwinyi hamwe na Jakaya Kikwete, n'uwahoze ari perezida w'ibirwa bya Zanzibar Dr. Mohamed Shein hamwe n'abarongozi batandukanye bavuye mu bihugu bibanyi birenga 9. Muri uwo muhango wabereye mu kibuga cy'umupira mu mujyi wa Chato aho Magufuli yavukiye, perezida mushya wasimbuye Magufuli Mama Samia Suluhu Hassan yavuze yuko azokorera cyane ku byo yigishijwe na nyakwigendera Magufuli.
Nataka niwahakikishie kinachofuata ni kutekelezwa kwa ahadi zote zilizoko ndani ya ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia ahadi alizozitoa yeye mwenyewe kwa watu wake, na hili si kwa watu wa Chato peke yao, lakini hata kwa Watanzania wote, kwa mikoa yote ya Tanzania. Imesemwa vizuri hapa, tuliopoteza ni jemadari wetu, shujaa wetu, lakini aliyotufundisha na wasaidizi wake tupo, tutaendelea kuchapa kazi.
Umushikiranganji wa mbere mu gihugu cha Tanzania Kassim Majaliwa yavuze yuko atari ibintu bisanzwe umurongozi mukuru w'igihugu kwitaba Imana akiri mu butegetsi. Kubw'ivyo yasavye abanyagihugu kubandanya bihangana muri iki gihe komeye walimwo.
Nataka nieleze tu kwamba Watanzania wenzangu, pamoja na mlioko hapa ndani, lakini pia tuko kwenye huzuni kubwa. Ni tukio lisilokuwa la kawaida sana kuondokewa na kiongozi aliyeko madarakani. Tunajua hii yote ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Huzuni hii tunayoipata leo ni kwa sababu tulikuwa na imani kwamba tutaendelea naye katika kipindi chote cha uongozi wake kwa mujibu wa katiba yetu, na tutaweza kunufaika na mipango yote ambayo pia imeandaa yaliyoandaliwa na ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini kuyaendeleza haya ambayo ameanza nayo na leo yanaendelea kutekelezwa ili tufikie malengo yaliyokusudiwa. Leo hii tunapokusanyika hapa, aliyekuwa rais wetu akiwa amelala mbele yetu, kwa kweli tuna huzuni kubwa.
Ku ruhande rwa president w'ibirwa vya Zanzibar Hussein Ali Mwinyi, muri uwo muhango yavuze yuko urufu rwa nyakwigendera John Pombe Magufuli rusize leta ya Tanzania mu malira ntangere no mu mitima y'abantu bose bakunda amajambere muri Afrika.
Marehemu Dr. John Pombe Magufuli aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kifo chake kimeacha simanzi na huzuni kubwa katika mioyo ya Watanzania na wapenda maendeleo barani Afrika. Na nataka nichukue fursa hii kwa niaba ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na wananchi wote wa Zanzibar, tunatoa salamu zetu za pole kwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mke wa marehemu Mama Janet Magufuli, familia ya marehemu, ndugu jamaa na Watanzania wote kwa msiba huu mkubwa wa mkwenda wetu marehemu Dr. John Pombe Magufuli.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye muri ico gihugu zisaba uwasimbuye nyakwigendera Mama Samia Suluhu Hassan kuzokorohereza impunzi zisigaye mu buhungiro no gufasha abakeneye gutaha.
Jewe icyo nkeneye nuko bodushugurikira kubariko barataha, turabona ifashanyo nikwiye neza kuko abariko barataha mu Burundi turumva babaho nabi, nuko bokongeza n'agafashanyo kubariko barataha, kuko babona nyine bariko barataha bakabongereza agafashanyo, n'abandi bari ngaha nyine bagowe badakeneye gutaha bakabaha ubuhungiro. Je nicyo mbona yuwe niyo zidushugurikira hamwe na leta nyine. Kubw'ibyo nyine turafise umubabaro kubw'uwo muperezida yapfuye nyine, twese twababaye byatubabaje
bishitse kwa yatahutse kimwe bigakira nk'uko kandi twese twababaye kugeza twese twumvite ko hari n'abatanzania b'iwabo hari natwe twazumvite ku ruhare, ni ukuri twabaye rwose. Reka turebe nitwashika tukamubora akaja ko tukabona ukuntu adufashe, tuzabishimira Imana.
Mwe twasaba yuko uyu wundi arosubiraho kwewe dufata neza, nuko ahandi twababaye rwose ahandi tukigira shyo tuvuga.
Nyuma y'uwo muhango wo gushingurana iteka nyakwigendera John Pombe Magufuli, hazokurikira igikorwa cyo gushyira mu butegetsi vice perezida uzoshyirwa ku butegetsi ni umwe mu bazogira amahirwe yo gusobanurwa na perezida Samia Suluhu Hassan mu bagize inama nshingamateka. Kuva mu gihugu cya Tanzania, James Jovini kubw'ijwi ry'Amerika.
Abantu barenga ibihumbi 2023 nibo banduye virusi itera indwara ya sida mu mujyi wa Bujumbura mu myaka itatu ishize, no kuvuga kuva mu 2017 kugeza mu mwaka wa 2020. Ibyo biri mu bushakashatsi bwashyizwe hagaragara na Minisiteri y'Ubuzima uyu munsi kwa gatanu. Urwego rushinzwe kurwanya sida rumenyesha ko iyo mibare irengeje urugero. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri Kigali mu Rwanda, Pierre Claver Niyonkuru, afite inkuru irambuye.
Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza cyo mugera wa sida bwemeza ko icyo kiza cabaye ndasa mu gisagara ca Bujumbura. Ikigwa cakozwe no mugwi w'igihugu ujeje kugwanya uwo mugera cerekana ko mu myaka itatu iheze abanduye uwo mugera canke bamenye ko bawugwaye muri icyo kiringo baringa 2023 ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Muganga Theophile Akindazi atwara intara y'ubuvuzi ya Bujumbura niwe yashize habona icyo cegwa kuri uyu wa gatanu.
Abagenda mu mugera wa sida gisagara cha Bujumbura baba 2023 n'amajana 210 kera twarapima ikivunga tukabura n'umuntu n'umwe twahavuye duhindura ushatse bavuga tuti ubu tuzaturaraba neza turaba ahantu twibaza hoba hari population a risque. Ugiye kurabira mu bamwe biyayura mutwe 200% baragwaye mugera wa sida, ugiye kuraba surveillance de sexe pour la lutte de gachi hajya nyene niho duca dukorera ko niho dusanga abantu benshi bagenda mu mugera wa sida. Mugabo twasanze abo bake twapima benshi bagwaye umugera wa sida. Igitsuru ni imwe mu ndwara z'ibyuririzi z'abagendaga umugera wa sida. Abenshi bagwaye igitsuru tubatumye dusanzwe bafite n'umugera wa sida, harimo insiguro zibiri canke uyo muntu yarasanzwe agenda n'umugera wa sida ariko umuti agaca awufata nabi inobservance, hanyuma agaheza agaca agwara indwara z'ibyuririzi harimo n'igitsuru, canke uyo muntu yaragwaye umugera wa sida mugabo atabizi ushika aho aremba akarinda kugira indwara z'ibyuririzi harimo n'igitsuru.
Kuri we inguvu zo kugwanya umugera zaraga yagabanutse mu myaka 5 iheze bivanye n'ibihe igihugu caciyemo vy'umutekano muke nihagarikwa gy'imfashanyo mva makungu
nitwe mboneze nitwe jisho mu gisagara ca Bujumbura tegereza kugwanya uwo mugero tubona yuko mingo harabaye kudebukirwa mu gusansibiriza umva bimeze nka kera kungene basansibiriza amasosiasiyo hirya no hino bavuga gwanya umugero tuguma tubona re nuvoka none bagwara kuko batabizi canke babigira nkana ikosa riri kuri sansibilizasyon twe tutegerezwa kuba sansibiriza kubandanya dusansibiriza dusigurira urwaruka
ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura nabwo bwamenyesheje ko bugiye gushira inguvu mu nyigisho no kugwanya ibiyayura mutwe hamwe n'umwuga wo kudandaza imibiri kuko ari byo bice icigwa cerekana ko harimwo abagwayi canke abanduza abandi benshi. Jimmy Atungimana umukuru w'igisagara ca Bujumbura akaba naserukira umugwi w'igisagara ujeje kugwanya sida amagarira abajejwe intwaro gufasha muri ico gikorwa
twebwe nk'abarongo w'igisagara ca Bujumbura twabonye uko twoja hamwe na cyane cyane ko iki kiza kiriko kiraho nyinganda kandi sagasesesha rumuri ivyo biharuro nivyo no kurenga mbere n'ivyo ko byohava binarenga irateye ubwoba abantu bihobibitatu bagenda bomugera ibituma abantu batamenya kwikingira n'ibindi n'ibindi nuko hariho ibiyayura mutwe banywa n'abagira badandaza imibiri nabo nyine bababwira yuko babigira kubera babanyoye ibiyayura mutwe hariho ibiganiro tuzoza turatunganya na cyane cyane duhereye ku banyeshure mu buruhuko n'abandi mu kibano tubahimirize bajijuke ko ico kiza atanumwe kigero mutwe ikindi naco n'abajeje intwaro nabo nyine bomenye yuko umugera wa sida twongere turandurane mbere n'abadandaza ivyo byayura mutwe haba inzoga haba yamatabi akazekaze tubituza kugira ngo abenegihugu bacu tubakingire bihagije.
Icyo bikoze ubushikiranganje bw'amagara y'abantu burashima ko abafata imiti igabanya ubugwayi bw'umugera wa sida ARV mu mfunyapfunyo y'igifaransa biyongereye bakava ku bice 38% bakaja ku bice birenga 80% ugushika mu mwaka w'2016 igisata c'ishyamwe mpuzamakungu kirabije amagara y'abantu OMS cerekana ko abagendana umugera wa sida mu Burundi barenga gato 180,060 hakiyongera ko ivyo tigiri bishasha by'abanduye canke bamenye ko bagwaye ikiza ro nyanganda sida gushika mu mwaka uheze. OMS rivuga ko iyo ndwara iri muri zibiri zica abantu benshi mu Burundi iruhande ya malaria. Cyeklave ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Radio ijwi ya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje. Mu Burundi, Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu iherutse guhura n'abakuru b'imitwe ya politiki yemewe mu gihugu mu rwego rwo kugerageza kurangiza ikibazo cyo kutihanganirana ku badasangiye ibitekerezo bya politiki no kureba ukuntu imitwe ya politiki yakorera hamwe mu nyungu z'igihugu. Nibyo Frederic Mundikizi yaganiriyeho na bamwe mu Barundi bakurikiranira hafi politiki y'u Burundi barimo Zeno Nimubona urongoye umugambwe Parena Imbogora Burundi, Suplice Nkurikiye wo mu ishyirahamwe Onelope rikurikirana amatora na Apollinaire Nishiri imbere umunyamabanga w'ishyirahamwe ryita ku bidukikije.
Ndabashimiye bashinga nawe mwese ariko imbere ko dutanga ikiganiro reka mbanze ndabumvishe akamu katewe n'umushikiranganji w'intore hagati n'umutekano mu Burundi igihe yabonana n'abo banyamigambi.
Kuganira n'abigwa n'ibyerekeye igihugu bose igiye kuba ingendo ya misi yose kuko na kare barayamaze ngo umwami agirwa n'abagabo kiranoneho ukuganira n'abarongoye imigambwe nimwe mu nzira zirashe zituma igihugu kiguma gitekanye. Twaravyiboneye imbere y'amatora n'inyuma yayo ko uruhara rwanyu ari ntangere, umutekano inyuma yayo ukaba ari wose kandi atariko byahora. Nicyo gituma uyu munsi duhamagarira abarongoye imigambwe kuva mu majambo ya politiki gusa, ariko abyara imigambi y'iterambere, hanyuma mube abambere mu kuyihimiriza no kuyishyira mu ngiro.
Reka dutangwe kuri mwebwe zino nimubona ako kamo mwakakiriye gute?
Ako kamo n'inkoramutima. Ingendo yo kuganira ibaye ingeso bigabanura icuka kibi, bigabanura inkurikizi mbi zo kutaganira bataganiriye baricurana, bataganiriye barikekana. Rero iyo abaganiriye ibyo byose bica bihera, bikabyara iterambere, bikabyara umwuka mwiza, bikabyara kwizigirwa na bose.
Mwishika na yapolini nishi mbele na mwini ya kukaa mwuma kakiri uta?
Sabe, jewe mwumu ginda mwutuma tuma kama kuru ya kukaa mwuma kakiri yeko ainge endo leta ya flashe. Kandi bitawanika yuko minge warundi wahora yecho tawaya ikiwazo wachabiru kaa mwindu yuko kurondra mwawa huuza. Ndawona yuko ubu awanye politike wa warundi bamaze guca uruma no kuvuga abantu icyo bita matite politiki, no kuvuga yuko ubu twakuze mu bya politiki. Iyo ngendo ni nziza cyane, jewe ndayishima kandi ibandanije hoteye imbere kandi tukaza mu bihugu biteye imbere cyane, haba mu bya politiki, muri demokarasi, hamwe n'iterambere.
Suplice nkurikiye mwishyire mu ryanyuma akurikirana itunganya ry'amatora imbere yayo ikagica amatora nyuma yayo, mukaba mubona ko muri iki gihe nyuma y'amatora hasa n'ahabaye agahingwe ako kamo k'umushikiranganji ajejwe intwaro hagati n'umutekano mu gihugu mwakakiriye gute?
Ako kamo k'umushikiranganji intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano twaryakiriye neza muri onero ku Burundi ari Observatoire National des Elections des Organisations pour le Progrès. Twishinze gukurikirana amatora imbere hagati n'inyuma yayo. Ako kamo rero k'umushikiranganji gafise uruhara ntangere mu gihe yahamagariye abanyamigambwe bose ko boreka iby'amajambo, ariko bagahamagarira abanywanyi babo ko bokura amaboko mu muzi, ariko bakaja hamwe kugira ngo bakore ibikorwa by'iterambere. Urwo ruhara rero ni ntangere, na cyane cyane imbere y'amatora. Murazi ko iyo amatora aheze ayandi matora aba ageza yuko ategurwa. Mu gihe rero abanyamigambwe, abarongoye imigambwe bose boca baja ku kivi bagahamagarira abanywanyi babo yuko baja ku bikorwa by'iterambere, nta nkeka ko igihugu gishobora gutera imbere wanashaka bikaba na byiza ku barongoye imigambwe. Kubera ko iyo hageze amatora usanga bagiye kubasaba amajwi, kandi by'ukuri imbere y'amatora ata kintu na kimwe bigeze babafasha. Rero ibyo byonatuma bibafasha yuko batababwira imigambi babafasha mu gihe kubatsinda amatora bakabyumva neza, kuko babakurikiranye barabye barubarije ibibazo bafise cyane cyane mu bintu by'iterambere, amahoro, umutekano n'iterambere.
Egome nk'uko muri iyi nkuru yateguwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda, Claver Niyonkuru ibivuga, eka n'abanyamigambwe basa n'abakiriye neza ako kamo. Reka dutega amatwi umushirantahe Gabriela. Umushirantahe yaserukiye umugambwe APDR, reka tumutega amatwi.
Tugashima cyane rero ko umushikiranganji mwuragishinga yifuza ko ikiyago hagati y'imigambwe cyobandanye hako imigambwe igumiraba na kayingwe, bigaca bituma ingorane zose zigira guti baza turaterera leta iriko iratwara. Ibigenda neza tukabyivuga, ibitagenda neza nabyo tukerekana, kandi tugatanga n'umuti intererano zacu bakazikorera ko kandi bakabona ko imigango tarabanze b'igihugu izo tujyorare mu gihe twashikirije igihugu cyubashe abene gihugu bateye imbere
Mungusha na heze na nimu wana subga mbele muka tukwa yuze munango inama hizo ziba aliku choka kini hagati migambo ye eka usha milana eka kutihanga nila nili nuhu za bandali je muli wazako mfugo nizo shura kuwa ingilo muli kigeo
nizo tukwa abo nye mamisi ya hela mshikilanga njibu garo mshikilanga njibu nharo ya hagati mugihuku gana ringa nizika nilo atachobi bifise batanu mbere bifise gushikako mvuga ubushikiranganje bwariho mu gihe cy'igihumbi bibihumbi na cumi na gatanu n'imbere ya kuko twari twarashitse ku masezerano ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ingene twotegura amatora yo gushika mu bihumbi byazoba mu bihumbi cumi na bibiri na cumi na gatanu ubushikiranganji bw'ico gihe iyo b'intwaro b'ico gihe bwaragira amanama yo kugira ngo bereke abantu ko bariko baragira amanama ariko atanzira bagomba gushika ataco bashaka gushikako arizo zavuye bitera imvururu mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu itashobora itategerezwa kuhaba kuko byinshi byaza zari byumvikana zarimo mu rupapuro rw'inzira rugenda kuri ayo matora rero icyo twosaba ubushikiranganji bw'ubu bwobwo nibwo bwanabyitumye ko bwogira ibiganiro bishobora gushika ku ntego gushika ku kintu dupfundika nk'ubu uye inama duherukamo yari yo kuraba ibyo twari twumvikanye mu nama ya mbere mugabo ingene byagenze hafawuye haba abarimu babiri baduha ivyigwa ku vyerekeye demokrasi ishingiye ku migambwe n'intego igihugu gitegerezwa gufata kugira ngo giterekize imbere bica bituma rero tudashobora kuraba neza ibyo twari twateguye yuko turaba ibyashitswe ko imbere y'igihe imbere y'ibyo twari twumvikana ibyashitswe ko n'ibitarashika ko kugira ngo tujye tugira amanama turaba ibyashitse ibisigaye aba ari byo dukorera intumbero rero iraturemesha ni nziza cyane
gusa n'abafite akizero muri iki gihe mwebwe rero
yego dufite akizero kanini cyane ko ya ibintu iyo bifise metodoloji niko nubivuga biba bifise n'ingene bishikwako ikiyuhije intego n'inyira bigashikwako mu gihe ufise ingene utunganya ibintu uko babivuze bikoze ni ukuri ibyo babyiza cyane
mushyana sepfise nkurikiye namwe murabona ko imvugo izohava iba ingiro mu byatangajwe n'iyo nama
muri onore paul ubundi turabona yuko icyizere kiriho na cyane cyane iyo abantu amagariwe kubaka igihugu hanyuma bakavugana bati uruhara ya mbere no umutekano bakabona yuko by'ukuri nabone bahamagariwe guterera rero twebwe twari dushimishije none raporo ubundi nuko inama yaheze abari bitabye inama bose babyumva kumwe babona yuko ibiganiro ari intambwe ari umushinge bashobora kugira ngo bose baje hamwe baterere mu iterambere ry'igihugu rero nk'uko babikoze byaribonekeje yuko abayitabye iyo nama bose barongoye imigambwe babona ko by'ukuri bose boteza guharanira ikintu kimwe cy'uko amahoro n'umutekano abungabungwa mu Burundi kandi bose bamagarirwa guteza imbere imigambi y'iterambere iwe hanyuma ashobore gutunganirizwa mu biwe na mu biwe na mu iterambere ry'urugo n'igihugu
murakoze namwe mushena ya Apollinaire nishyira imbere inama yabaye mwihweje amajambo yahavugiwe murasakizera ko imvugo izoba ingiro muri iki gihe
jewe ndafite akizero kanini cyane kuko turaze muri aya mezi leta imaze yonyene birabonera ko hamaze kuba kino kwita umwimbo cyanke rezita zijyanye n'ibivugwa
imvugo ya politike yo muri no mezi irajanye cyane n'ingiro kuko nibaza yuko icyara gituma ibintu bitajya mu ngiro nuko hataba hariho ugushaka kwa politike ubwo turabona ugushaka kwa nyine cyubara mu kugira ubwo no kuvuga urereye hejuru gushika ku ndongozi zo hasi imvugo ni imwe kandi imvugo ijyana n'ingiro bavuze bati iki kintu turagikeneye ndake yagikoze
tutezijwe rya Amerika ni kuri kiganiro dusoreje amakuru yacu yo ku isaha tubashimire cyane rero mwese ko mwateze amatwi nshimiye n'abagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro aho baherereye hose ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubasezeho tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe aho muri